Mukuru na w'Imana ni huru nani gwakina urukino rwa nyuma aho gwatsinze umugwi wa Gendarmerie Nationale Basketball Club wo muri Madagascar ku manota 112-56. Gwabaye urukino rwa kane urunani rutsinze mu nkino zine gwategerezwa gukina. Inyuma yo kubona ayo manota 8-8, umugwi urunani waciro nk'uburenganzira bwo kuzitabira inkino z'amajonjoro ya kabiri yiswe Elite 16. Izo nkino atagihindutse nk'uko tubisanga ku rubuga rw'ishyirahamwe rya basketball muri Afrika FIBA Afrique, biteganijwe ko zizotangura igenekezo rya gatanu gushika rya 17 z'ukwezi kwa 11. Igisagara cya Abidjan muri Côte d'Ivoire nicyo cyonyine kimaze kumenyekana ko kizakira izo nkino mu kurindira ko imigwi imenyeshwa ahandi izokinira. Elvis Hakizimana icegera cy'umenyereza w'umugwi w'urunani inyuma y'izo ntsinzi 4-4 arerekana icyabafashije gushika kuri izo ntsinzi.
Twarubatse ekipe gushasha harabo twari dufise, twatanguranye saison ahiguriye Ibujumbura n'ama playoff yiyongeye ko amaherema abiri aje kuhanforsa ayo maherema rero yongerekana mu gihe bikenewe yuko amaposta mwamwe aba hanforse rero ayo maherema yaje twasanze ahuye n'ibyo dushaka, ni ukuvuga yaba muri création ya jeu yaba mu kwekarta canke muri défense kuronka mu pivot akomeye ashobora gusunikana ashobora kudufashe abahobo mu intimidateur ivi niyo profil twe dukeneye kandi ubona yuko byagenze uko nyine hama bahuye nabo tuna dufise bica bituma ekipa imera neza.
Uwo mumenyereza aremeza ko akazi kabaraririye muri Elite 16 katoroshe ariko ko bagiye kwitegura. Amenyesha kandi ko basanze ari ngombwa bazogura n'abandi bakinyi kugira bitabire iryo higanwa biteguye bihagije ibizobafasha gushika ku ntumbero yabo yo gukina inkino za nyuma za bal.
Baracyakaza gufata umwanya kugira ngo turabe ibyo dukeneye, turabe ibyagoranye bitagenze neza ntibishobora kubura, turabe aho dukwiye kongereza ingufu. Tubaza yuko tuzofata akanya gakwiye hama dukorane n'abarongozi, dukorane na staff technique y'iwacu, dutore inyishu ari nk'umukinnyi umwe cyangwa babiri bibaye ngombwa cyangwa batatu, urumva ni ibintu zogurabira hamwe igihe kiza nicagera. Ntabuza yuko tugeza kuzokwira force bien sûr tugeza kwa meilleure équipe amirande y'ivyo nyitso kongereza na mantrainement dukore na mantrainement specifique par rapport yo tugiye kwa na matipe zo to amaze kuyamenya dutegure twongereze ubuhinga turaba ama video tuzohura strategie twokore iri adapte n'ivyo tugiyemo.
Imigwi 16 izitabira izo nkino za Elite 16 izoshigwa mu matsinda abiri, muri buri tsinda hazovamwo imigwi ibiri ya mbere. Uko ari imigwi ine izoca ihamvya umunani isanganye mu burenganzira bivanye n'uko yigenjeje kuva iryo higanwa rya bar ritanguye mu mwaka wa 2021. Iyo nayo ni imigwi yabaye ya mbere mu bihugu bya Nigeria, Tunisia, Senegal, Misiri, Afrika y'Epfo, Maroc n'u Rwanda. Iyo migwi nayo uko ari 12 izocishigwa mu matsinda abiri, ine ya mbere buri tsinda yose hamwe umunani izocihurira muri Afrika y'Epfo mu nkino za nyuma za bal ihiganwa rizoba rikinywe ku nshuro igira gatanu. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.